radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banganye ndabashuje kandi mbahaye ikaze. Amakuru yo muri iki gitondo mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Thomas ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya turahera mu yavugwa muri Afrika. Umushikiranganji wa Madagascar wa magara y'abantu ejo ku munsi wa kane yatangaje ko igihugu ciwe cifatanije n'ibindi bihugu mu mugambi wa COVAX wo gufashisha incancu za COVID-19 ibihugu bifise amikoro make. Perezida wa Madagascar yinjiye muri uyu mugambi wenyene ubwiwe yaramaze amezi anana kwakira incancu. Perezida Andri Rajoelina yari yarahagaze ku kinyobwa cyakorewe mu gihugu ciwe aho yacamamaje avuga ko ari umuti wa corona. Mu ndwi heze yavuze ko atihuta gucandaga ku bwinshi abanyagihugu biwe ndetse na wenyene bwite, ariko inyuma yo kunebagurwa cyane yahavuye yisubira ko mu ndwi heze igihe leta yiwe yavuga ko izorondera no gukoresha incancu za COVID-19 ni mu gihe Madagascar iri kirarwana no guhamika igice cya kabiri kigwirirana ry'abandura bivanye n'igisanira cya COVID-19 cyamuka muri Afrika y'Epfo kiriko kirarandagata mu gihugu. Madagascar zinga ry'abantu bashika imiliyoni 27 imaze kuronka abantu bandura barenga 24,406 barimwo 443 bamaze gufa. Amakuru kandi muri Afrika, leta ya Zimbabwe ivuga ko inzara n'ubukene bw'ibifungurwa byiyongereye mu gihugu muri iki gihe cya COVID-19. Ishyirahamwe mpuzabakungu ryita ku bifungurwa PAMU naryo rivuga ko abahungabanijwe cyane ari abahagaritse ubuzi kubera COVID-19 baba mu gisagara. Zimbabwe ivuga ko abantu hafi 2,400,000 mu gisagara badashobora kuronka n'ibifungurwa vya nkenerwa kubwo kuguma mu ngo zabo kubera ikwirakwira ry'ikiza cya COVID-19. Ishyirahamwe PAM rivuga ko ririko rirarondera $32,000,000 z'amadolari zo gufasha abantu 550,000 babangamiwe cyane no kubura ibyo bafungura. Tukiri muri Afrika, abantu 5 barishwe abandi 3 barakomereka muri Sudani y'ubumanuko ejo ku munsi wa kane igihe abagabo bitwaje inkoho batega ikamyo zariko zisubira muri Uganda kwibarabara rya Juba. Ni mure umuvugizi w'igisirikare yegetse ico gitero kumuhari w'abaroberi National Salvation Front NAS mu funyafunyo. Mu ndwi heze igisirikare cya Sudani y'ubumanuko cyagirije uwo muhari National Salvation Front gutera abanyagihugu kwibarabara rya Juba Kajo Keji, ariko uwo muhari warabihakanye. Leta z'ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane yarashimye inama yatangajwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Inama izorihuza na Irani kandi yavuze ko yiteguye gufata intambuko mu gusubira mu masezerano ya nikleyeri. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu wa Amerika Ned Price yabwiye amenyeshamakuru ko iyi ari intambwe nziza. Ishyirahamwe rya Buraya ryatangaje ko kuri uyu wa gatanu hategekanijwe ibiganiro hagati y'ibihugu bigisigaye muri ayo masezerano yo mu 2015 ari vyo Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudagi, Uburusiya na Irani. Ni inama ikiri nzira ukugaruka kwa Amerika muri ayo masezerano. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa muntu Human Rights Watch rivuga ko abatalibani muri Afghanistani batera ubwoba kandi bakica abamenyeshamakuru cyane cyane abakenyezi. Abamenyeshamakuru batari bake bavuze ko abatalibani babahamagaza kandi bakabagiriza guha amakuru leta. Abakenyezi bakora muri uyo mwuga barimwe abazwi cyane bahisemo guheba uwo mwuga, abandi barata barawumuka barahunga igihugu kubera iryo terabwoba.
Aloyse Bigirimana, urakoze rwose kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Chuti za achu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyachu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Naho mu Rwanda ku radio yanyu muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ho turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi leta yagabanije iminsi abashyitsi baturutse mu mahanga bagomba kumara mu kato quarantaine mu Gifaransa kubera COVID.
Quarantaine uvuye hanze uzomara iminsi 4, twaramenye uko bikenewe yuko tuyigabanya, kuvuga ko umuntu ashitse uvuye cindege aramupima agenda mu hotel umunsi gira gatatu agaca mufima igipimo cya kabiri musigira kane akatuta guherezwa.
Dr. Ndikumana Tadeye ni ministri w'ubuzima w'u Burundi. Ibi yabivuze ejo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku cyorezo cya virusi ya corona. Muri aya makuru turagaruka no ku rubanza rwa Paul Rusesabagina uregwa iterabwoba imbere y'urukiko rukuru rw'u Rwanda, ndetse no ku mpungenge z'abageze mu zabukuru mu nkambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania, impungenge z'uko bashobora gucyurwa ku ngufu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho umusirikari mukuru ufite ipeti rya colonel yarashe umusore aramwica muri bar i Bujumbura. Igisirikare cyataye uyu mu colonel muri yombi. Mugenzi wacu Roje Wilika neza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya aratubwira uko byagenze.
Wishwe n'umusore yarazwe ku izina rya Lionel Nimubona, akaba yakora akazi ho guharura amafaranga mu kirabo kiri muri karitsiye ya Kinanira ya kabiri. Ni muri zone Musaga, komine Muha, mu manuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Intwazangabo yihaye ibara yari ije kwaka inzoga amasaha yitereye abakozi barimwo wishwe banka kumuha icupa. Umugabo ni umwe mu bakozi bahora bakorana na nyakwigendera, yabonye uko byose byagenze na ubwiwe acitse ku icumu.
Uko byagenze imba mu koloneli yari ngari karanwa ari bwije mu ijoro. Acha yake nzoga wati chukugai nisubira kudandat acha rasohoka asohote nila uze tingu wala mugai uneba muzi ngo jengo koloneli ngo blezi asohote kia ngwala giye agaro se tukumvise aza abomora aza zaini ngoho ashika doho nyanga otu jamye mutu la shkui la gira jena cheni iluka sasika nu mungu ya laiishi nundu mungu na wala mucha mungu ina ilanyina li iluka unda washa inye ali ashasiga no wundi aramukubita ashasiga murashe cyane cyane se byaba namaze kunyegera numvise gusorusoro rupfuka nazwe gukorotsa mu gitondo ndumva ngo yara yamwishiriye Lionel nkuhoze mugenaje kwe yaraturenganije kandi yagize amakosa uko ntiye gupfumwisha kuko amasaha yari yagi abose bari bamaze gutaha.
Umukenyezi Nyanikirabo cabereye kwibara atashimye ko amazina n'umwidondoro wiwe menyekana yabwiye abanyamakuru bashitse ku rubuga ko atakibazo na kimwe. Uwo mukoronere yarashe umukozi wiwe yarafitaniye nabo.
Je ndagwakira nk'urupfu rw'incamugongo kubera jewe nta kibazo nabona cari kihari, nta kibazo na kimwe cari ngaha ku kabare. Nikimenyemeje natashe saa tanu atangurane n'imwe hari nsiga hari abantu abakorinya bariko barakina biyaha. Uwo rero bavuga ko yari amashi ntiyari bwaze niho yaza mu nyuma ngo basanga bariko barakina biyaha bagakinana nabo basanze niwashaka ngo n'uwo yarashe uba barakinanye. Hama rero ngo amusaba icupa mubwira wunda mubwira ati jenda agiye kurya amaburije ejo tufite akazi. Hama ngo araninjira no muri frigo aja kuyiha umuserveur aramubwira ati none wewe kuto iyo nzoga bigenda gute ngo kirayisubizayo vreme muga ngo cahitana ikidaje ahitana ikidaje ambwira ati nico kidaje gashaka ukigarukane ico kidaje rero cavuye anakimena ashagitira mu ibarabara kirameneka ngo cabwira ati akagaye mu ngaye kunyima inzoga je tuzohura. Acha aragenda muhira aba hafi nko ku metero nka 200 zaho habereye ingorane. Acha ahitana nko Kalashnikov nitwayibonye mugabo abantu ze bajogira ro Constant bo banyere duye zihari ni bacira tugira ko ari Kalashnikov yakoresheje basharamurasa reka nta kibazo na kimwe cyari kihari vreme nta ngorane nimwe yari hari.
Asaba ubutungane gukora akazi kabwo.
Twe dusaba ko ubutungane bwokora nta muntu yo kwica umuntu gucyo umuntu mudashwanye mutavana hamwe atanaho munazinanye ukaza gucyo kica umuntu vrema birababaje cyane gose hama bagashumbusha umujyango wabuze frema n'umwana wabari bazaye ko kazoza yandiye kuja kwiga kaminuza birababaje ku muryango ni nkuri ca mugongo frema.
Umuvugizi w'igisirikare cyo Burundi Burundi Colonel Floribert Biyereke yemeje amakuru andi makuru y'u Amerika yakuye ku mugwa mukuru butunze Bujumbura nuko intwaza ngabo kumuhinga amakuru uyu wa kane yagejejwe imbere y'umushikiriza manza kugira ngo baburanishwe mu rubanza rukibiriraho ariko rwahavuye rwungurizwa ku munsi wa mbere w'indwiza kubera yavuze ko adashobora kuburana atari kumwe n'umushingwa manza mwunganira akabagiye kumurondera Roger uri ka neza y'u Amerika.
Tugume mu Burundi aho guverinoma yafashe ingamba n'ibyemezo bishya ku bagenzi binjira mu gihugu muri ibi bihe by'icyorezo cya virusi ya corona. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda yakurikiranye ikiganiro ministri w'ubuzima yagize aratubwira uko byagenze.
Kubwo umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Burundi isekeza ryo guhimiriza abantu kwirindikiza ico mugera kwa corona n'urukingo ruruta ugw'amakungu ariko aratanga gwo kwirinda ico kiza. Dr. Tade Ndikumana avuga ko leta yabanje kubangira kwakira urukingo rutangwa n'ishami mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS.
Incanco zihari ntizibuza ko wandura canke wanduza ahubwo zituma utaremba cane. Rero twebwe turavye uko bimeze tukavura abantu hakiri kare ntibasinzikara benshi barakira nubwo n'urucanco kujya kwikingira uko tubivuga kutandura kutandukiza nabwo n'urucanco kandi tutazimvega ibisigaye nkuko nabivuze zijya ncanco abazikoze baravuze bati twe twatoye urucanco mugabo ituramara umwanya usabwa n'amategeko kugira ngo turabe ingaruka mbi zose zoturuka kuri urwo rucanco ariko ibihugu bibona ko bisagiritswe irashobora kuzigura bakazifashisha bene gihugu muga ingaruka zija kuri ibyo bihugu icyo bita vaccination diligence. Twera tuvuga tuti leta ko tugira imana bagakira ni imiti tuteranya tukabona barakira reka tureke babandanye babandanye ubushakashatsi urucanco imezi maze kugwemeza kujya ku izindi ncanco leta izogira icishikirije.
Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ari Bujumbura, Tade Ndikumana yavuze ko atacihutirwa mu kwakira urwo rucanco ruriko ruratangwa mu bihugu byinshi kandi abagwaji babandanya kugabanuka.
Turamaze nk'indwi hazibiri uguru ata abantu bari positive tubona ngaha mu gisagara cya Bujumbura barahari. Turacyafise mu gihugu cyose abari ku miti bangana bagera ku 242 basanzwe ari ku muti mu gihugu cyose mugabo batarembye umuntu abaye positive turamuha umuti yaba ahantu hameze neza tukamusaba yuko aja kwikonfina muhira agafata imiti. Nta kamaro kujyana umuntu atarembye mu bitaro baba bari muhira ugize akabazo ambe asija kumutora ikamujyana ku ivuriro rimwegereye. Ibyo tubikora neza intambamiro dufise n'igihe n'abantu bateba kujya kwipimisha bikaze ngaha i Bujumbura nicyo kibabaje. Iyo watevye usanga amahaha yamaze kononekara usanga kumushyiramo oksijene no kumuvura bitwara umwanya muremure. Nta muntu rero kwigunga ko leta ivuga ati genda wipimishe ku buntu. Umuntu rero atera ikibazo n'umuntu aba ari ngaho yibaza ko atagwaye kandi agwaye.
Mu Burundi ikiringo abantu bamara ahantu bugaraniwe bita quarantine mu gusuzuma ko umuntu avuye hanze y'igihugu yoba afise umugera wa COVID-19 cagabanijwe.
Quarantine ni ndende iminsi indwi urashobora gutakaza ibintu. Quarantine uvuye hanze uzomara iminsi ine twaramenye yuko bikenewe yuko tuyigabanya kuvuga ko umuntu ashitse uvuye c'indege aramupima acagenda mu hotel umusigira kabiri umusigira gatatu gacamo fimi kipimo cha kabiri musigira kane akatata guherezo ivyo bizofasha kugira ngo tugende tworohanirizanya.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje ivyo mu gihe haheze umwaka Uburundi bupimye umuntu wa mbere agwaye coronavirus. Ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu vyerekana ko abantu barenga 2,208 banduye uwo mugera harimo abarenga 50 barembye bagwariye mu bitaro bitandukanye. Batandatu nibo batangajwe ko bitavye Imana bazizikiza c'umugera wa corona. Ico bikoze ibitangazamakuru n'imbuga ngurukana bumenyi vyemeza ko abagwaye n'abitavye Imana barenga bo. Gusa ubushikiranganje bumenyesha ko ayo makuru atariyo. Ku isi abarenga 2,208 baramaze kwitaba Imana kubera ico kiza ruhonyanganda. Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye mu Rwanda. Urukiko rukuru rwicaye i Kigali ejo rwakomeje urubanza rwa Paul Rusesabagina. Umushinjacyaha yagarutse ku gitero cy'inyeshyamba za FLN cyahitanye abantu 9 Inyabimata mu karere ka Nyaruguru mu ntara ya Majyepfo mu 2018 Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru
Ku munsi wa kabiri wikurikiranyije ubushinjacyaha nibwo bwongeye kwiharira umunsi wose bwatanze ibisobanuro ku buryo Rusesa bagina agize uruhare mu icwe ry'abaturage 9 busobanura ko ibikorwa by'ubwicanyi aregwa byakozwe na FRN bikorerwa mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru ndetse no mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe ubushinjacyaha bwagaragaje urutonde rw'abantu 9 baguye muri ibyo bitero ubushinjacyaha buvuga ko ibi bitero bikimara kugabwa wari umuvugizi wa FRN Nsabimana Kalisti Sankara yagiye abyigamba ko ari we wabikoze nyuma y'uko ubushinjacyaha bwerekanye amashusho yumvikana Nsabimana Kalisti Sankara wari umuvugizi wa FRN yigamba ibitero byagabwe muri Nyungwe bwasobanuye ko ibyo bitero byakozwe hagamijwe guhatira leta gukora ibiri mu bushake bwabo ubushinjacyaha kandi bwavuze ko umutwe wa MFCD FRN wanigambye ibikorwa by'ubwicanyi bwakorewe muri Nyabimata bwasobanuye ko ubwo Rusesa bagina yabazwaga n'ubugenzacyaha yavuze ko ari mu batanze amabwiriza mu bikorwa byavuyemo ibitero byagabwe mu Rwanda kimwe n'abandi bari basangiye ubuyobozi mu mpuzamashyaka ya MFCD ku ruhande rwe ubwo Rusesa bagina yaburanaga kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo yumvikanye yemerera urukiko ko ibi bitero yari abizi gusa ko atabatumye ibikorwa by'ubwicanyi bakoze ndetse agaragaza ko ababajwe n'abaguye muri ibi bitero ubushinjacyaha bukavuga ko gusanga imvugo itamukuraho uburyozwa cyaha ku bwicanyi bwakozwe na MRCD FRN nk'igikorwa cy'iterabwoba ubushinjacyaha buvuga ko kuba Rusesa bagina yari umuyobozi wa MRCD FRN bihagije ngo akurikiranwe w'icyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba bwagaragaje ko hari amatangazo anyuranye yagiye asinywa na Nsabimana Kalisti Sankara wari umuvugizi wa FRN n'andi yasohowe na Rusesa bagina ubwe bwanagaragaje itangazo ryo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane 2019 aho Rusesa bagina Paul yahamagariye abanyarwanda n'amahanga kwirinda kujya mu gace karimo imirwano bushingiye kuri ibyo byose bwasabwira urukiko ko rwazemeza ko icyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba gihana Rusesa bagina ndetse akagihanirwa kuri wa kane kandi ubushinjacyaha bwanasobanuye uburyo Rusesa bagina yakoze icyaha kijyanye n'itwarwa ry'umuntu ritemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba ubushinjacyaha bwasobanuye ko mu bihe bitandukanye muri 2018 abantu batwawe muri ubwo buryo butemewe n'amategeko muri Nyabimata na Kitabi aha umushinjacyaha yavuze ko Rusesa bagina agomba kuryozwa iki cyaha nk'uwari umuterankunga mukuru wa FRN yavuze ko ikimenyetso cya mbere ya raporo yakozwe n'umuyobozi w'umurenge wa Nyabimata Nsengiyumva Vincent igaragaza ibitero bitandukanye byawugabweho ubushinjacyaha bwagaragaje amazina y'abantu 6 batwawe bakikorezwa ibintu byasahuwe iyi ba inshuro ya 4 uru rubanza ruregwamo Rusesa bagina rubaye uregwa ataza mu rukiko ku mpamvu yasobanuye ko nta butabera ateze Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Mu Rwanda kandi urubyiruko rw'impunzi z'abarundi bari mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba baravuga ko bafite ubukene bukomeye uhagarariye impunzi z'abarundi I Rubavu Ndamanisha Désiré arabasaba bose gufashanya muri iki gihe kitoroshye cya Covid ni inkuru ya mugenzi wacu Désiré Hatungimana uri I Kigali mu Rwanda
Bene wacu mbabwire bazeyi bacu ndababarire muragenda mutwara
Akarere ka Rubavu mu Burengerazuba bw'u Rwanda ni kamwe mu bwakiriye impunzi z'abarundi kuva mu mwaka 2015 ugwaruka ruba muri ako karere kuva bashitse ntibarize amaboko bariyunganije umwe mu byashoboye ikiza cya corona kimaze kwaduka barahuye n'ingorane nyinshi cyane benshi muri bo ivyo bakora byarahagaze akarorero ni Frère Jésus Ndayisaba yari mu mugwi w'abaririmbyi baremesha ibiteramo ati corona itaraza bari babayeho ariko uno munsi amenyesha ko ubuzima bwabananiye
sinobesha ngo vyifashe neza no munsi birameze nabi cyane kuko urabona ni ko kazi kari katubeshejeho katugaburira katwishurira amazu donc ikintu cyose twakora nimba ari ukubonana kw'abarundi bari hano igisenyi umva wavuga ati byose ndabikura mu kazi ariko ubu biragoye cyane tumaze igihe kinini twicaye ntibyoroshe umuntu agerageza kubaho buke yafashijwe n'abagenzi nuko bimeze
Fleury Jésus Ndayisaba amenyesha ko atihebura yamenyeshejwe igihe Amerika ko yizera ko imbere ari heza.
Subira kwiyubaka gushasha kuko urumva ubuye ibintu byarahindutse, ni gusura kwandikisha izina gushasha, abantu bagasura kumenya kuko benshi baragiye nk'abo twakorana, hariho benshi batashe, ni gusubira gukora ibintu bishasha. Igikuru hariho abo dusanzwe tuziranye twakorana, uretse n'abarundi hariho abanyarwanda benshi twakorana, ariko urumva ni gusubira kubarondera tukavuga toke ubuye ko bimeze uku, reka dusubire twegerane, n'ubundi ko turi bamwe, u Rwanda n'Uburundi turi bamwe, ntabwo dutandukaniye. Kuko indirimbo nyinshi barazizi, nanjye izo bazi nyinshi ndazizi, ndabona bitazongora cyane. Ndafite icyizere yuko ejo hari imbere hazoba heza. Avuga ati Imana irahari, uko biri kose niyo ubuzima bwacu ko bigenda. Pourquoi pas persévérer.
Abarundi babaho i Rubavu kubona uwo mugwi w'abaririmbyi uhagarara bamenyesha ko vyabasize mu kibazo. Umwe muri bo amenyesha ko aragahombo kanini kuko ibyo biteramo byabafasha gusambara rimwe na rimwe bakibagera n'ibibazo barimwo. Amenyesha kandi ko abakiri bato bahungukira byinshi.
Inagahombo kanini kuri twebwe twabumviriza badufasha muri byinshi mu kwibagira ingorane z'ubukene dusanzwe dufise, batwibutsa uturirimbo twiwacu canke two hanze, umuntu ugasanga aribagiye gato kuri za ngorane asanzwe afise. Nuruhombo rero nini rero kuri twebwe no kuri bo bahora badufasha bagafasha n'imiryango yabo. Turasaba rero inzego zibishinzwe hano mu Rwanda ko zosubira kuraba ukuntu zobatenzurira bakugurura aho bahora bakorera. Bosaba abakiriya babo bahora baza kumviriza bakubahiriza amategeko basabwa n'inzego z'ubuzima.
Mu burongozi bw'impunzi ahiru bavu bamenyesha ko muri kino gihe ugwaruka n'impunzi muri rusange bari mu bibazo bikomeye cyane. Desire Ndamanisha arongoye izo mpunzi amenyesha ko icyo kiza cya corona kitaraduka, amashyirahamwe atandukanye n'abagira neza bafashije impunzi muri ibyo bihe bigoye, ariko kubu izo mfashanyo zahagaze araheze igihe kinini. Asaba izo mpunzi gufashanya ubugizi sharonka agasabikanya n'abandi.
N'imirimbo ntirashobora gusubira gutangura neza kugira ngo nabo bashoboye gusubira kwiyunganya nk'abahora bakorera muri bizi by'amakaroke, abahora bakorera mu bintu by'amaresitora, baye ntizirafunguka, abambuka bafata umupaka bagenda Kongo naho nabona ntibirashobora gukunda. Ure mu majambo make twavuga yuko ugwaruka rubayeho mu buzima bugoye, nayo mu majambo make twasaba ababishoboye bose ko bagerageza kubatera intege, kuko tugerageje kuraba ugwaruka rwaba hano mu mujyi Mujyi wa Gisenyi bari bagerageje kwiyungunganya ku buryo babona yuko aho umujene wese umwe mubona wasanga ariko aragerageza kwiyungunganya, ubona yuko nyine ashoboye kubaho ata kibazo cyo kuriha inzu cyangwa kugira ngo aronke icyo afungura cyangwa uko cyayambara.
Kugeza kuri uno munsi impunzi z'Abarundi babiri Rubavu ni 176 nk'uko twabimenyeshejwe na Desire Ndamanisha. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire urakoze, none tujye muri Tanzania. Inama ziriyongera muri iyi minsi mu nkambi ya Nduta zishishikariza impunzi kwiyandikisha kugira ngo basubire mu gihugu cyabo. Abageze mu zabukuru bafite impungenge ko zavamo kubacyura ku ngufu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin aratubwira ibindi.
Bwana nkunda amazi myaka 70 twene umukecuru wiwanje none rero ubushe twifuza kuma uruhande rumwe tukifuza mbere ahubwo kwa dushanura inzu ubona uruhande rumwe yahenuke hama tukaguma ngaha bakaza baradufasha ibyo utwo badufasha gusa ko twe bwa mbere ntitukirima aho rero mvuze ku ruhande gubanje sahana nabandi ariko bimeze abantu bageze hahanje bamaze imyaka
yuko baturabira ahantu twishira tukaguma kubwi wacu twabishaka n'abantu bavyemera baguma duhumeza gusubira mu gihugu mwavuye ariko n'igihugu cyacu c'u Burundi cyarononekaye kuko kwanjye n'abandi bose bisubiye kubyura ntituzokwirwa n'imiryango yacu igacihoneramo nasigaye tukaje nasaba nk'aho ngeze n'abandi bose bo turabira akantu twishara mwaraha hari n'ahandi naho atarutwara hiyo haze dataheje mu bindi biho bakatrabira hano nyine batuzigamira twishara tukagoma
dufashwe nabi abatwirwaze dufashwe nabi kuberumba dufashwe nabi kuko umwingani bazuha baduye ntisa ntikije kandi babitse neza yuko atacho tucimariye none aho dusaba iwe niko iratwongera utuntu ko dusaba n'inkiki agahuje yekanye utunzo ufashe umubiri n'ibyo gusa nta bindi hanyuma rero bakaduhana kadawa kw'ingwara
n'icya mbere baravuga yuko twohunguka ku bushake mugabo bo bakaduhimiriza ngo duhunguke tuyandikishe ku bwinshi umwe wese ndi babyiyumvamo jewe ku bwanjye nkeneye gusubiza iyo najye mva nta buhungiro nkeneye bwanze nuko baduhimiriza mengo n'ingufu zirimo icya mbere ni kurima baratubukije none ngo ntiturime n'utuntu ngaho wefu y'imihana ati ntidukora kora isuka none wumva abatari kutwibuka nabobo
gunguka sinabi ariko natari nabi byese siyonja niyumva yege tanafisiyumva niyonja yeje cyaguhunguka yuko sifise aho nshikira sifise kiro ntunga uko ntafise gatunga ntafise iki bituma jewe no kwimuzogwa mu maboko ya yuwenya nyakiriye si jewe ndumwe ni nkambi yose ifise ikibazo icyo ufise amaba n'abantu batamakazi n'agendana mu muga bahunguka ntabwo kugira ngo babamewe neza cyane gushaka ibwabo bahunguka kweri himiriza mugabo ku bwabo batohunguka uko atamara bagiye kugira mu Burundi aika twahunze ga ibitandukanye lakini nk'abatanu batamakazi nawe twohunguka tujahe tugiye kwibesha tugiye gupfa
kandi badufashe barabona ko tugeze ahinzoga zigeze urumva dufashwe nabi nyine dufashwe nabi nyine n'igihe batagwa umuti urumva turasaba umuti bozo aduha uduti yo kudufasha badufasha n'ibirigwa dufasha n'udawa kugira ngo tumeregwe natwe turaba kwa kabiri koza kararemberana kuko murazi neza yuko umuntu afashwe nabi bituma n'ubusaza bimuhuta n'ingoga agacapfa n'ingoga kubera za ngwara mbi nayanzara mbi imisonga umwe nyene umuntu afite kwa muganga naho urabona kumbe bahara bayirabira abakiri bato nyene ugasanga umusaza ntibamubamukirize n'ingoga
twebwe ku basaza mbere nka jeweho ntagati turonka nka jewe nkaha bikano sinegura amaso yaranije ngiye bambwira ngo nta miti bafise ngo ngende muri helpage kandi batobora kanini baba barafashisha uko ariko batovuga ubu kigumira aho nyene bakaza badufashiriza aho turi nicyo twasaba kababonye bikwiye bidakwiye naho tuzogendeye twavuye nta ngorane uko ruteye twiruka tujabuka amazi ukuntu ruteye tujabuka twararambiwe rwose
mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya ahandi jyewe icyiyumviro cy'iwanjye ni ugusubizayo ndajya mva mu bugwaneza atampaka zirimo umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyine icyo nicyo dusaba birukanwa ukagenda mengo n'ingufu ziriko nta kamaro ibyo nibyo dusaba katureka tukagenda ku butungane ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu
mu Burundi wacu turacimarira iki katacu tugikora dusigaye dusumbwa n'inzoya aho dusigaye tumeze nka rya nzoya baretse none wumva aho udufasha anadufashirizeho turi aduhe aturinde inzara n'inyota gusa nta bindi reka koko urumva amanama yo guhunguka ntitubashima n'akagobero nakagobero batugobereza gusa kuko ataka umuntu abiye atabuharira n'umugaba naye ahandi si amategeko twebwe ntacyo tushimariye muhira yego bavuga ngo kubaka igihugu cyabo yego abakiri bato ni sawa barashobora kubaka igihugu cyabo niyo natwe niwe turikubaka ngo iki tutakirima tutakidandaza tutakiza gukorera ingero tutagirane ni ngaho nyine dusonga ntitwaye uweni gusa ningaha dutunga na mwebwe yuweni nta kindi gitunze ngaha yuweni iyo dukuraho ku bintu tuca dupfa
murumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi bacu naha aya makuru y'aka kanya ahumurije mbashimiye ko mwahisemo Ijwi rya Amerika mu munsi mwiza murakarama. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.